Mandanye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwezi wa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bagunze.
Akabigiye rero utinzeho gatoya ufite nk'abakiriya ugasanga umupaka bafunze akaba ubwo ujya gushaka icumbi ugasanga ni ikibazo gikomeye ndetse kiduhangayikishije nk'abacuruzi.
Uyu ni umwe mu banyarwandakazi akora urudandazwa rwo ku mbibe avuga yuko ikibazo c'imbibe zugara hakiri kare hagati y'Urundi, Urwanda na Congo kibahangayikishije. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Tuza kubabwira n'ivy'abanyepolitike b'Abarundi bariko barahurira mu ntara ya Kayanza kugira ngo bategure amatora yo mu 2020. Kumbanze ndabwire mwima kiko perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa ho mugambweza n'UPF yahoze ari Somambike wa Robert Mugabe ari we yatahukanye intsinzi matora y'umukuru w'igihugu. Mnangagwa yaronse amajwi 50.8% kwijana hama akurikirwa na Nelson Chamisa umugambwe MDC weronse amajwi 48.3% nk'uko bitangazwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora muri Zimbabwe. Imbere gato y'ivyo biharuro yuko bitangazwa ku mugaragaro umuvugizi mugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi Morgan Komishi yari yavuze ko ayo majwi yatangajwe atariyo. Nyuma yo gutangaza ko Mnangagwa yatsinze, Morgan yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko umugambwe wiwe utemera ivyavuye mu matora ko bagiye kwitura ubutungane bidatevye. Igipolisi n'igisirikare bari mu mabarabara yarare ijoro ryose ariko nta banywanyi b'imigambwe bari mu myerekano kiretse abantu bake biginye intsinzi ibiharuro bimaze gutangazwa. Moise Katumbi umunyepolitiki ari mu mahanga ariko ashaka gutahuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu ntazemererwa kwinjira muri ico gihugu. Ivyo vyashikirijwe ejo kuwa kane na Gislain Robert Rubara umukuru w'igisagara ca Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Uyahoze ari buramatari w'intara ya Katanga yabaye mu buhungiro mu Birigi kuva mu mwaka w'2016 kwezi kwa gatanu yipfuza gushika mu gihugu ciwe n'indege yiwe kwa no munsi ariko umva ko bamwankiye. Umukuru w'igisagara Rubara havuga ko igisagara ca Lubumbashi gisanzwe kiri mu mahoro kandi hatifuza icoza guhungabanya uwo mutekano mu gihe rero yo birenga ko akaza ngo ashobora guca ahagarikwa. Ejo kwa kane abafasha Katumbi bari babonanye n'abategetsi ba ONU kugira ngo bavugane umuzo wiwe nk'uko amakuru ava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandanya bivuga. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mu Ijwi rya Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugihere mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi aho kuraniye abanyepolitike bariko barahana ivyumviro ku matora yo mu 2020. Turi kumwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ariko arakurikirana ivyino nkuru Fidelite ishatse amahoro ngaho mu ntara ya Kayanza. Fidelite uratwumva? Turumva itelefone yiwe tudashoboye kumugumana ariko turongera tumuhamagare kugira ngo atubwire ivyo mubonano w'abanyepolitike. Hagataho umusozi ungana n'amahegitari hafi 4 wamanyutse uva muri commune giteranye intara ya Muyinga wihomeka ku gihugu cy'u Rwanda. Intandaro ni imyuzurira y'imvura yaguye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuno mwaka. Ivyo rero ngo bishobora gukwega icuka kibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibindi kwino nkuru numenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Muyinga Diane Ndonse.
Uwo musozi upima hafi amahegitarane huko muntwaro babivuga wasenyuwe n'uruzi Kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye ugo ruzi muri komine Giteranyi ihanuru bibe n'u Rwanda. Uyu numwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Murama wamanyutse atwiganira ingene ugo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago.
Turabona umengo biguma byimanyurako. Nukuvuga mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u Rwanda nyene. Ubwo rero haragumaho kuburyo bwo ko wicira ko namaguru wigira mu Rwanda ntangorano. Sojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru ariko ubu biguma byimanyura byimanyura akagera akaguma kagenda kwakondi kaho.
Umuhinga mu by'ubutare n'agataka Charles Bakundukize asigura ico bivako.
Ni ibintu bisanzwe cyane, uruzi rukivuka ruba ari umurongo umwe, mugabo uko uruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata amakorosi canke ruhindura inzira, kenshi rugenda gwimba mu bumanuka canke mu bukika, hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yo kwita amasedima hari gihe ingufu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabiru ndahantu. Hama mu misi kurikira iyo haje nk'imvura nyinshi kwa ruzi rugasubira kugira umuvuduko munini, uruzi rurashobora kuza rugashikira hamwe rwarunda vya bintu ntirushoboye kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera handi. Buno rugiye higa hari gice c'igihugu kiba kigiye ku kindi, kuko gushika uno munsi abantu babona yuko urubi hagati y'ibihugu aba ari ugo ruzi.
Abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi Kagera bavuga ko rubononera indimiro. Umuhanunzi wa musitanteri wa komine Giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere Basomingera Jean Bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu cy'u Rwanda.
Uruzi Kagera rwamaze gutwarwa n'amazi, haruzura imirima imwe imwe yaragiye mu Rwanda, ku buryo ibitegwa by'abenegihugu bimwe biri mu Rwanda bigoye ukuntu bizogaruka.
Uyu murimyi ari mu bo uruzi Kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda.
Ingorane zirashoboka kuba ahaja ku kindi gihugu, none ugiye kuharima uri mu kindi gihugu bokubaza igituma ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakujyanye, none umurundi yimukiye Rwanda bashaka ntibamwirukana.
Nubwo biruko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero 50 hagati yaho arangurira ibikorwa naho uruzi rugarukira. Byongeye umuhinga mu bijanye n'ubutare n'agataka Charles Bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu kubwa karimbi mugihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza.
Hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorega umuti, kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari kuba bari mu mugwi wari ushinzwe gutunganya ivyimbibe hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi. Ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ari go rubibe hagati y'ibihugu, uye bakoresha vya vyuma bikorana n'amasa satelite bagafata amakordone y'urubibe rutandukanya ibihugu. Naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi, bobo bakeneye kumenya aho urubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makordone bafata n'ivyo vyuma bitihenda.
Icyo bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nkuko uyu muhinga Charles Bakundukize abandanya bivuga.
Kuvuga ko boshora gutera nk'ibiti bishora gugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzi bomore. Ubundi buryo n'uburyo busaba amahera menshi, amafaranga menshi, kuko byosaba yuko inkombe z'ugo ruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho z'amazi afite umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge inkombe. Ivyo navyo sinibaza ko muri ibihugu vyacu byoshoboka, kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi.
Ibijanye n'umusozi wimuka ukava mu Burundi uja mu Rwanda biramaze kwibonekeza hacuruzi Kanyaru ku ruhande rw'intara ya Ngozi, aho vyateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ivyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera. Mu ntwaro bavuga ko no muri ino ntara ya Muyinga ari naho vyatanguye kwibonekeza mu mwaka w'1960, nahone bikaba vyaragoranye ko amatati atorega umuti. Mu ntara ya Muyinga, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yani Ndonse arakenuye mugenzi wacu Fidelite Ishatse nawe aragarutse ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire inama y'abanyepolitiki iri kurabera mu ntara ya Kayanza mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo mu 2020. Fidelite, amahoro ngaho mu Kayanza. Ego, abanyamigambwe abanyepolitike bahuye ahanini ni migambwe yahe, hama iyo nama ivyayivugiwemo n'ibiki?
Migambwe isanzwe iboneka cyane ku rubuga ni migambwe ya CNDD FDD uri ku butegetsi, umugambwe wa FNL hamwe n'umugambwe wa Sahwanyafrodebu hamwe na Sahwanyafrodebu nyakuri. Tuhamukamenya yuko abo mu mizero w'abo mu bandi kwa mizero y'Abarundi atanumwe ari nga
hama ibikuru bimaze kuvugirwa muri iyo nama ni biki izomara imisi ngahe
ari inama mara umunsi umwe n'ukuri gatanu gusa hanyuma ibihwezwa ahanini bijyanye n'ugushyirwaho by'urupapuro rw'inzira ruzogenga abanyepolitike mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urupapuro rero rwateye imari kuri bamwe sefere mugambwe ndetse n'izefite ukabona yuko utayirukenewe kubera ko bari barashyizeho urupapuro rw'inzira nyine rw'ayo matora mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo mu mugambwe ifu nabo bakaba bati nyabuna birakenewe kugira ngo urupapuro runyanyugwe haje urupapuro nyezina rukenewe mugambwe sanye perezida nabo bakavuga bati umunsi umwe urupapuro naho rukenewe biragoye kugira ngo rushobore gushyirwaho
urabona ari inama ihava irangira bamaze kumvikana kuri urwo rupapuro rwa fidelite
uruno mwanya hari uko ibikorwa byo gukorera mu migwi aho hari umugwi w'abantu bamwe bamwe bagiye batorwa kugira ngo unyanyure ibyoza muri urwo rupapuro rw'inzira haba abahezwa rubitangwe abanyepolitiki bari hano hanyuma bake baheza bige kwa gukura nk'ibidakenewe cyangwa kongereza ibyo baba bibagiwe ariko rero mbere yuko turangiza hari ikintu nashaka kubabwira yuko buramata b'intara ya Kayanza mu ijambo ryiwe ry'ikaze yuguye ino nama aho yavuze yuko u Rwanda rubandanya gusatura u Burundi akavuga yuko ari indege y'u Rwanda muri komine Kabaruya n'ubundi n'u Rwanda ni komine Kayinga nyine muri intara ya Kayanza akavuga yuko hariho indege y'u Rwanda yaje iratembera ku butaka bw'u Burundi ibirometero bishobora kuri bine igenzura ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bw'u Burundi
abanyepolitiki nabo bahavuye bavuga iki kuri aya majambo ya buramatari
kuri amajyambo y'abamatari hatwubwira ko abanyepolitiki b'umugambwe wa CNDD-FDD aho biyanirije ku gasomborotso bakavuga yuko kikaze gikwiye guhagurukirwa ndetse bakabwira u Rwanda bakagwegera bakabwira ariko Burundi ari igihugu kigenga
reka turaza kuraba ko dushobora kuronka ico igihugu c'u Rwanda naco rikivuga kuri ivyo vyagirije urakoze Fidelite ishatse kugira umunsi mwiza hama uze kutuzanira inkuru ikwiye makuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nena biciye ku masonga nkitangura ikibazo c'imipaka ikora amasaha make gikomeje kubangamira imigenderanire ndetse n'ubuhahirane hagati y'abanyagihugu bo mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima mu gihugu cy'u Rwanda.
Abafite icyo kibazo ni abaturiye imipaka itatu ihuza u Rwanda n'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kongo, ariyo Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri ndetse na Bugarama, cyo kimwe n'umupaka wa Ruhuhuza u Rwanda n'u Burundi. Umupaka wa Rusizi ya mbere muri iyi yose ni ugerageza gukora amasaha menshi kuko ufunga isaha 4 z'ijoro, naho indi itatu isigaye igafunga isaha 12 z'umugoroba. Iba abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bakavuga ko bibabangamiye mu kazi kabo ka buri munsi.
Usanga twirukanka n'ibintu byawe bitarashira, nabo wahaye devize bataraza no kukwishyura ngo batagufungirana. Akabigiye rero utinzeho gatoya, ufite nk'abakiriya ugasanga bagukinge umupaka bafunze, akaba ubwo ujya gushaka icumbi, niba ari Kamanyora waruri umunyarwanda, niba ari Kamembe waruri umukongomani, ugasanga ni ikibazo gikomeye ndetse kiduhangayikishije nk'abacuruzi.
Uku gushaka icumbi kubaribonye bakabonaho guhenge ku musaya, iyo batashye iwabo mu ngo ku munsi ukurikiye bikurura amakimbirane ashobora no kubyara ihohoterwa ryo mu miryango.
Kila siku inatuletea magumu,
bihora bidukurura ibibazo mu miryango. Niba ukiri umukobwa ababyeyi ntibazemera neza ko warajwe mu gasozi n'icyo kibazo cy'umupaka, bazakeka ko wararutse. Natwe ababyeyi kandi ku mpande z'ibihugu byombi, Rwanda na Congo, ni nk'uko bimeze. Usanga duhora mu ntonganya n'abagabo bacu biturutse kuri icyo kibazo cy'umupaka. Aba rero bagahuriza ku gusaba ko amasaha y'imipaka ikora yakongerwa, byanaba ngombwa yose igakora amasaha 28 kuri 28.
Abayobozi babitekerejeho bakanadusura iyo mipaka, bakareba uburyo ubucuruzi bushyushye, abakiriya ari benshi, byatuma bafata icyemezo bagafungura imipaka rwose, ucuruza agacuruza yisanzuye.
Twebwe nk'abaturage, yaba tw'abanyekongo, nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda, kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo abaturanyi bacu badufiteho. Niyo mpamvu rero icyo duhora dusaba ari uko badufungurira imipaka. Niba hari n'ibibazo bihari, abayobozi bakuru nibo babizi mu nzego zabo zo hejuru. Ku ruhande rw'imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu bihugu byo muri aka karere, bo basanga iki kibazo cy'imipaka kinarenga ku bucuruzi n'ubuhahirane bw'abatuye ibi bihugu, kikanagira ingaruka ku mibanire n'ubusabane hagati y'abaturage. Iyo rero igasaba abategetsi b'ibihugu gushyiraho politiki zihuza abaturage kuruta izibatanye. Madame Mukankubito Emerance ahagarariye urugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Icyo dusaba abayobozi cya mbere n'imibanire myiza, niba bane neza b'ubwabo abayobozi. Abayobozi buryo babanye neza n'abaturage babana neza. Iyo abayobozi bumvikanye n'abaturage buryo barumvikana. Turasaba abayobozi bacu rero kujya bashyiraho za politike zibanye abantu, zibanye ibihugu, kugira ngo iyo mibanire y'abanyapolitike niba myiza, n'imibanire y'abaturage nayo izaba myiza.
Icyakora inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda zo ziravuga ko zatangiye ibiganiro na leta ya Congo hagamijwe kongera amasaha y'imipaka imara ifunguye haherewe kuwa Rusizi ya mbere, gusa nta gihe zigaragaza ibyo bizatangira kubahirizwa. Bwana Senyenzi François ahagarariye abinjira n'abasohoka mu karere ka Rusizi.
Hari ubwo ubuyobozi bwa Congo bw'abinjira n'abasohoka bwadusuye, bubonana n'ubuyobozi bw'abinjira n'abasohoka ku rwego rw'ibihugu. Hano hashize nk'amezi abiri, icyo gihe barahuye basura n'imipaka yombi, ndetse ubwo twasuraga umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa Congo, batwijeje ko amazu bari kubaka ko namara kuzura bafite infrastructure zihagije rwose nta kibazo umupaka uzakora amasaha 28.
Imibare y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka igaragaza ko urujya n'uruza kuri iyi mipaka yose yo mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda ruri ku kigereranyo cy'abantu 2000 hagati ya 2025 na 2026 ku munsi. Uwa Rusizi ya mbere uhuza u Rwanda na Congo ni ukoreshwa cyane kuko ufite abarenga 10,000 bawukoresha buri munsi. Ni mu gihe wari uhuza u Rwanda n'Uburundi ari ufite bake babarirwa ku 3,000 gusa ku munsi. Ibi bikaba byareberwa mu ndorerwamo y'imibanire y'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'Uburundi igenda irushaho gutosekara kuva mu mwaka w'2015. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Themistocle Mutijima arakenuye. Mu kanya turaza kubatahiriza abanye, ariko imbere yaho tubanze tunyarukiye gato mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho impunzi zahungiye muri iyo kambi zivuga yuko zidatahura igituma PAM ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ribabuza kugurisha udufungurwa ryabahaye. PAM yirasigura yuko ari kugira ngo irinde inzara izo mpunzi. Inkuru irambuye ni mu kiganiro mu nyamakuru Ijwi rya Amerika muri Congo, Vidaste Ngabo yakoranye n'izo mpunzi z'Abarundi.
Yongingo yo badufatiye kudasora ibiribwa mu isoko cyamutwe wowe ufise kugira ngo uronke ifaranga ryo gufasha ntituyakira neza, kuko urabona ukuntu tubaye ngaha muri iyi nkambi ya Rusenda benshi nta kazi bafise, n'uburyo andi baba bafise akazi ariko ndikinziza. Icyo twasaba umuntu amaze kuronka ivyo ashobora kuvuga ngo yogurisha n'ukurondera hindura arondera ufudagara n'utundi nimbi zonjya zomuherera ko arimenya ntibagaruka kudayi ngo injya zaduhere ngo nimuduhe cya gihe kitaragera. Aho turabona ko baturenganya vraiment nk'impunzi, uko twahora tubibona mutabira byahora biba nk'uko nyene mugabo nta muntu bafata ukajyanuka gurisha ukahindura mutwo wiyumvamwe we ukacungana n'ijya minsi yawe igihe bazopokerera ko kutashobora kuba abana babo bose onza cyanke wewe. Byiza rero twatworohereza turonke ubwo bwigenge dusore n'abari nyuma y'inkambi nabo nyine turabona yuko ibi tusora ko bibafasha ikintu nabo nyine ugasanga bamerewe neza ni mu bana babo bivanye n'amayishakira umwe wese
bashyizeho itegeko ngo namuraze sohokana umuceri mu nkambi tugumize mu nkambi, umva ntushire inyuma y'iso ntusohore inyuma y'inkambi ugumize mu nkambi ngo bari kuzogumiza injya.
None se ubona ari zingaruka bizagira kubera mutabisohora?
ingaruka tuzogera niko dukeneye amahera kuyakoresha n'atuzo guma kubiharage kari byo twasohokanye muri foire umva ntibakeneye ko ntidushore tuzoguma duteka bya biharage biharage kandi urabone kamambiri za duhereye ko nta mpuzu dufise ne bareke tugurishe aho tuguri kamambiri tugure n'impuzu twambara
kuri izinga zaze zitebye kugira wigombore kugira abana barokore muri nonzara yanga mu nkambi ari guturekura tukagurisha dukenya kuko ntawo kuruno munsi mundwe zibiragi ibiharage n'ubwa mwoto n'ubwa bigori ntibyosoboka bo tworohereza nk'abana dufise na twebwe ntiwokura ngaha twegereye kino kiyaga ujye ibiharage n'ubwa myumbati n'ubwa bigori ngo bisoboke tena igihe uba bagiye kumugenza haguhidene ntiwaza umubwira ngo ngikore gupimira ngo bigori n'ubwa mwoto ngo akwemerere kandi yagombye iki yagombye ya mafaranga yiwe bo tworohereza umva nitwofata munaka yarangombesereze intuze yarangombesereze itayiziwe ngo sanze ngo ndamupimira ubufu n'ibigori ngo nibiharage ngo byemere ni mugasyo kima mugafatanga namaze gufatangana gipolisi ndese kiba gisika batsaba kubo tuzindane mugasyo
naje mvise abantu munani n'abantu munani bakeneye kuronka agahuzu bambara bivuye mwizo kopo baduha nawe dufise dukorera tugiye kwa muganga barakwandikira imiti ukivuza bakakwandikira imiti ngo igenda ku farmasi kwigurira Nuko kwa hora dukura muri ziyafungurwa bakaba badufungiye amatera n'amazi ntituronze dushorera nitwagwara bijya biharage tuzobitora tuyishire mu duhereza abana babinywe bibe aribyo binini bivamo tugiye kwa muganga badufata baturungika genda ku farmasi yo wigurira plastamoro niyo baguha aho bagutuye malaria plastamoro ntivura malaria niyo kugabanya ubushuhe bwonyene ikigira kabiri nkubu ibiratu byaraduhereko impuzu twara dukura gahuzu tukagenda tukikopesha Hali ya kuri bajya badandaza bakadufaranga tukagira tukagura gahuzu ku mukenyezi muzi w'umugore igura 18,000 none igunira ry'ubuvu tuzokwikorera twambare ya magunira ni abakenyezi bagiye kuzoza barambara nari kuyabagabo hoho ni ngorane zitandukanye uduziri ya ruguru kwishamba mu babembe muhuriye ugiye gurondira y'urukwi bagutsindayo none kwa raducana dukara tuvuye hehe muri kwa dufungugo Nyabona niba dugire ibikomeye nk'ubu tumaze amezi ashika kuri 4 kuri kwa gatano tutaronka gasabune n'uduzu twambara ehera aba ntitukiro nk'utwo tumesuza none kwa uradukura agasabune hehe muri Jacopo cyane muri twatwo kujya ucarukanye kagunya k'umuceri ngukajane mu isoko abapolisi babagafashe n'abaserikare none tugiye kuba gutese aho ko batuvatira ibihano binganuko niba dusubize muhira badupakire dutahe tuze kugwa muhiri wacu i Burundi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda igice cya kabiri cy'iwanyu mu ntara nk'uko mubimenyereye nkano mango duhaba akanya mugatasha abanya aho bari sasa umukunzi w'ijwi rya Amerika wa mbere ku murongo wa telefone akazina kawe naho uherereye uratwumva ego akazina kawe naho uherereye uvuze ngo ninde Sabge? Innocent Duimana, amahoro ngahe Bujumbura.
Yego n'amahoro twashimira.
Eh havugwa make.
Yego akavura kareko karagwa ndabona akavura n'ikesha no mugisaka cha Bujumbura. Yego.
Ukasha kuno musi gutasha ndega Innocent.
Yego mwe ku Andre Mbone Philippe ari ngaha na Tamesa na Edith. Asirejiyo na Samuel Nahari ari kumukuza reka cyangwa na ndoa Yesu na Christiana ari ngaha na Tony Sari ngaha kumwe abo nawe uri kiyo na Jamari abo bose nkabanza nifurije umunsi mwiza
murakoze cyane nawe ubwira umunsi mwiza ngaha Bujumbura Innocent ubanda nyumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika
yego nabo murakoze kuduhamagara nicyo kugira ngo mukwibuke
nubwira umunsi mwiza
yego nabo murakoze
ojo legba.
It's legendary beats.
Ejege America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twibaze uko ka weekend aho muri mamaze ugatangura neza bakiri ku mirimo turaza kubaherekeza miganiro bitandukanye n'utuziki nkutu kugira ngo mushobore kubandanya mworoherwa mu byo murimo akaririmbo ni Ojo Leba. Jugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turasundi mu kunzi w'Jugi America wa kabiri kundi murongo wa telefone kaze ku Jugi America kazina kawe naho herereye uratwumva ego kazina kawe hama aho herereye duza idri gato nitukumva usabwe witwa Ange.
Ego.
Ange urakomeye.
Ego namahoro.
Tugize imana. Ange nakazina kumufasoni canke kumwigeme.
Kumufasoni.
Uri mu baki mu bikinga ho Ange ibujumbura. Akenshi abafasoni turabarondera tukababura nsinzi udukorwa atandukanye ma muri mwe ariko no kuzamura dukora mwibuka ku ijuru rya Amerika tuba dukeneye natwe kubavugisha.
Ego.
Anje nuko rero gashaka no musi gutasha abandi. Mhm. Ariko duza kadri Anje. Urakoze cyane Ange ugira umunsi mwiza.
Yego namwe ke murakoze.
Kandi twibaze ko ugiye ku mukunzi w'Ijuru rya Amerika atazodusubira kuduheba.
Oya, yego nago zisubira.
Urakoze cyane. Nino kuri Ange rero duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze bakoze amenyesha makuru batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi kigende neza yakoze Macdill Yabero yegeranije amajwi hamwe na engineer Kalis amfashe muhinga bw'ivyuma Diane na hazitwa ari kumwe ndayifurize weekend nziza.
All the problems we they hold you for head. Boti, boti, asiko ni bobo tins. Boti, boti, asiko ni bobo tins.